icegeranyo cy'igisata cy'abantu kigejwe gutabara bari mu ngorane n'ibizaho cha kivuga ko cisunze ibitigiri byatanzwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida biva mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi. Izo navyo byerekana ko mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2019 abarundi miliyoni zitanu haribo bagwaye indwara ya malaria ugereranije n'abantu bagwaye malaria mu mwaka w'2018. Ivyo bitigiri vyiyongereye ibice 97% muri ico kiringo nyene c'umwaka. Mu minsi heze umushikanganje w'amagara y'abantu Dr. Tade Ndikumana yavuze uturere tubangamiwe kurusha utundi asigura n'impamvu zabiteye. Yariko yerekana ibikorwa ubushikanganje arongoye bwaranguye mu mezi atandatu ashize.
Ingwara ya malaria muri uno mwaka twarabonye yuko mu bure bw'ubuvuzi bumwe bumwe na cane cane mu bure bw'ubuvuzi bwo mu buraruko no mu buseruko hari malaria nyinshi. Ivyo rero bikaba vyavuye ahanini ko habaye ihindagurika ry'ibihe, kuko ubu turi mu kwezi kwa gatandatu, hanyuma hariho kandi n'ibihoba vy'iterambere aho twabonye ho mu ntara zose barari mu muceri mu ntara zose, kandi hariho n'ubworozi bw'amafi. Byatumye rero naho nyene dusanga ijya mibu ishobora kuronka aho yarikira ikaba nyinshi.
Mucegeranyo cawo ca iruhande y'iryo hindagurika ry'ibihe hanavugwa kandi ugufungura nabi nk'imwe mu bituma malaria yiyongera mu banyagihugu. Umushikanganje w'amagara y'abantu yanavuze c'ubushikanganje ramutwa buriko burakora kugira ngo malaria ntibandanye irandagata.
Iyo twakoze rero nuko twaciye dushikiriza leta umugambi w'uko hambavu yajya amavuriro dusanzwe tubona hoza abandi baganga bashobore kwegera mu mihana abategere amavuriro kugira ngo babapime n'ingoga hanyuma babashire ku miti. Ibyo rero byatumye dushiraho abaganga barenga 360 aho twari twabonye yuko iyo ngwara imaze kugwirirana. Cyo gihe rero byatumye dupima abantu benshi, naco cyaciye cerekana yuko malaria ari nyinshi. Twarabonye kubera icyo gikorwa bagwaye malaria bakiri baduvuga cyane bashika ku 282,000 993. Ubu rero nko kuri indwi iheze byaciye biganwa ka nk'ibice 50%, kuko twaronse abagwayi 198,663 kana yuko baraduze kubera twabasanze mu mihana. Ariho kigwa turiko turakora turaba mbega no rya miti dutanga niyo iravura neza. Ibyo tumaze kubona turanafujya miti vura mugabo icyo kigwa n'icyamara guhera etuzaheza tubashikirize.
Icyeganyo cyawo cyakigaruka kandi no kuzindi ngwara zagiye zibonekeza cyane cyane nka korera aho abantu bagera ku 245 bayigwaye. Ucinagaruka ku bitigiri by'impunzi z'abarundi zi mu bihugu bibanye. 344 nivyo yaharuye byari hanze y'igihugu hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Muri ico kiringo nyene ico gisata ca ONU kijejwe gutabara bahuye n'ibiza n'ingorane cemeza ko abarundi bahungutse bagera ku 16,000. Abenshi baje bava muri Tanzania. Mu kwezi kwa gatatu 2017 leta yari yatangaje ko ingwara ya malaria ari kiza kubera ibitigiri by'umurengera by'abari bayigwaye. N'ubu harabibaza ko yari ikwiye kubikora gutyo kugira ngo abayifasha bongereze uburyo hongere haboneke imfashanyo zihuta z'ukuyituza. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.